Mandanya kumviriza Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda no muri 18 muri 10 na Jodiane na Hazwe ndongo ibiganiro n'amakuru twafitiye muri kano kanya.
Bavo ni Grenade ya mbere rashize bayibatera bajya babiri bakuze baca bariruka ya kabiri n'arashyizanye n'ishitanye na wabo n'abandi batatu.
Uyu ni Nasenge w'abana bane batatu baraye bishwe batewe grenade hamwe na nyina wabo mu ntara ya Kirundo mu gihugu cy'u Burundi avuga uko vyagenze. Iyo nkuru iri muzo tugaruka ko handi hato mwe hafi ya maradio yanyu. Ako imbere kuja kwidonido y'iyo nkuru n'izindi ndabafitiye narinze kubacira ku masonga mbanze ndabwire muri make ko komite mpuzamakungejeje gutabara imbabare kwa huje imenyesha ko iri mu myiteguro yo gufasha mu ihanahana ry'imbohe zo mu ntambara hagati ya leta ya Yemen n'abahutsi bayirwanya ritegekanijwe mu mpera z'uku kwezi. Impande ziri mu ntambara muri Yemen zarahanahanye intonde z'abanyororo bo mu ntambara mu biganiro byo mu ndwi heze vyabereye muri Suède. Urutonde rumwe rumwe rurimo imbohe 8,000 zikwiye kurekurwa. Umuyobozi wa Croix Rouge mu karere ko mu buseruko bwa hagati ku isi Fabrizio Cabroni yabwiye Ijwi rya Amerika ko iryo hanahana ry'imbohe rizobera rimwe mu mpande zose kandi ko iryo shyamwe ari ryo rizobifashamwo harimwo n'uburyo bw'amafaranga. Cabroni yavuga ko imiryango itari mike muri Yemen yiteze kubona ababo babuze kubw'iyo ntambara ariko ngo bamwe bashobora kuzobora ababo kumbure kuko babarishwe. Leta Trump yafatiye ibihano bishasha abategetsi hamwe n'amashamwe y'Uburusiya yagiriza uruhara mu guhungabanya amatora ya Amerika. Muri mwo harimo abarusiya babiri bagirizwa kugerageza kugandagura wahoze asumira urusaku Rusiya n'umukobwa wiwe mu Bwongereza muhaye uburozi. Harimo kandi abakozi 15 bakoreye iperereza mu gisirikare c'Uburusiya, amashamwe ane ya leta hamwe n'ikigo kijeje ubushakashatsi mu buhinga bwa internet. Ico kigo cagirizwa kuba carayobesheje abanyamerika amatora mu kubaha amakuru atuma batora Donald Trump muri 2016. Abanyamerika babujije gukorana n'ayo mashirahamwe nabo bafatiwe ibihano kandi ubutunzi bwabo babifatiye muri Amerika bwafashwe. Leta ya Trump gushika ubu imaze guhana abarusiya 272 hamwe n'amashamwe ku bikorwa nk'ibi bibangamira inyungu za Amerika. Abashinga mateka mu ntara y'umumanuko bushira burengero bwa Somalia ejo kuwa gatatu baratoye umukuru w'igihugu mushasha zo barongora abategetsi babwije Ijwi rya Amerika ko wahoze ari umushikiranganje w'ubudandaji uyo ntara Abzian Hassan Mohamed ariwe yatowe kuba umukuru w'iyo ntara inyuma yo gutsinda abandi batatu bahiganwa. Abakurikiranira hafi politika muri Somalia bari bamaze kubona ko Mohamed ariwe yari kuzotahukana intsinzi inyuma yaho mudwi heze. Mukatar Robo yahoze avugira kandi akaba ari nawe cegera c'umukuru wa Al-Shabab afatiwe n'igipolisi ca Somalia mu gisirikare ca Baidoa ni hanyuma ahezarungikwa i Mogadishu. Radio ya Amerika isamira na Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda mukayumva muri mu Rwanda ku FM 104 n'ibice bitatu. Mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 45, 31 na 41, ku mugwani kuri metero 19 na metero 22. Ahandi mutwumva ni kuri wezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com, Facebook ni VOA radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara.
Nikiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Nakajyo Ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba mikambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Nongere ndabahe ikaze. Abantu bane mu muryango umwe baraye bishwe hakoreshejwe grenade abagera kuri batatu barakomereka. Ivyo vyaraye bibereye ku mutumba wa Kavomo uri muri commune n'intara ya Kirundo. Abajeje intwaro basigura ko ubwo bwicanyi bwo babufitaniye isano no kwagirizanya uburozi. Umuntu umwe aramaze gufatwa ku mvo z'amatohoza, ibindi na mugenzi wacu mu Kirundo Jean Bosco Ndarurinze.
aho harayi hatewe grenade zigahitana ubuzima bw'abantu bane. Ni mu muryango w'uwitwa Rubera Intwari Jean Claude, hari nk'igihe cy'isaha imwe ku mugoroba wo kuri uwa gatatu kuri urwo rugo. Nta muntu wo mu muryango wegereye abahisi twahasanze. Aho twashika mu gitondo cyo kuri uwa kane ku bitaro byo mu Kirundo, twasanze abana batatu bakomeretse bariko baravugwa, bari bagwajwe na Inasenge wabo niwe yashoboye kuvuga uko byagenze.
Babonye nyine bicaye mihira bariko barajya bicaye imbere y'umuryango bose nk'uko se wabo ni watari hari wenyine. Babona igerenade ya mbere irashize bayibatera, bajya babiri bakuze baca bariruka, iya kabiri niyo yacigize nyine cihitana bose nyine nyina wabo n'abandi batatu bose barapfuye nyine barashika. Hapfuye abana batatu na nyina wabo wa kane. Hajya abakomeretse ni batatu nibo bakomeretse nyine bariko baravura ngaho. Nje no kuri izindi kintu babadidije bari babanye nabi gusabaza barababwira ngo nabarutse ngo nabarutse. Urumva nyine ntikarishye babadidije kubera umuryango niwo wemeza ko ngarabarutse.
Ayo makuru aremezwa kandi na Jean Claude Miburo arongoye komine ya Kirundo.
Umuhana w'uwitwa Rubera Intwari Jean Claude batera grenade zibiri zihitana umugore wiwe n'abana babiri baca barapfa. Ubwo nyene ubundi yaramerewe nabi bamujana kwa muganga mu bitaro. Mu gatondo uwo yaragiye amerewe nabi nawe yandurutse apfa. Ubu duharura abantu bane, nyina w'abo bana n'abana batatu. Umugabo urumva ko yarakiri ku kabare amasaha y'ukutatari bwashiki wewe warakomeye. Amatohoza abira basanze ngo bamwagiriza uburozi byari maze iminsi bivugwa kumva z'amatohoza bafashe umuntu umwe.
Uyu musore ari mu bihutiye gutabara avuga ko hari haciye amezi abiri gusa hari uyundi yishwe muri ubwo buryo muri uwo muryango nyene yagirizwa uburozi.
Byari bimaze igihe ivyo bintu biramaze igihe ikavoma no muryango nyene. Ni ku mugore nyene bavukana n'uwo nyene ku mudamu yarayapfuye gaho vyarashitse acapfa umugabo wenyene. Babateye igerenade bari mu nzu acaci apfa umugabo, umugore nawe yaravujwe ubu yarakize. Araciye nk'amezi nk'abiri. Cyo twohanura kwagirizanya uburozi buryo umuntu umwagiriza ku kintu wamufatanye. Bakwiye kwagirizanya ku bintu waba fashe umuntu bamufatanye kerekana kari tonga.
Umustanire wa komine Kirundo avuga ko bategekanya gushika kuri uyo mutumba.
Turategekanya kuja kugisha kanama ko kujya duhumurize tubaye n'impanuro yo kuta kureka kuza barikekana ku ivyo by'uburozi no kwihanira sirito. Namba urya muntu bamwikeze ko ari umurozi ntibihanire. Nico muntwaro duhanura misi yose. Subwa mbere ivyo bibaye mugatugiye tukagirisha inama zihumure harabagahengwe bikagabanuka. Nejo bundi hari yaranda nkuko nyene barateye grenade mu ijoro hanyuma dusanga nyene yapfuye ica tuyajana na buramatari kugirisha ihumure ubure haragahengwe.
Uyo mutwara amenyesha wa komine igira ico yifashije mu gushingurana iteka abo bane bitavye Imana bashobora kuba banarenga kuko umwe mu baryango yabwije urya Amerika ko uyu mukenyezi yitavye Imana yoba yarasanzwe yibungenze. Mu Kirundo mu buraruko bw'u Burundi, Jean Bosco Ndarurinze, Ijwi rya Amerika.
Jean Bosco Ndarurinze arakenuye tuve mu Burundi dukubitire muri Congo aho mugihe hasigaye iminsi itatu gusa kugira ngo amatora abe. Abakandida depite bo muri territoire ya Uvira bafise impungenge ko amatora ashobora kwegezwa inyuma kubera ko ibikoresho bazokoresha amatora bitaragera kuri site z'itorero zo muri territoire ya Uvira. Inkuru irambuye na mugenzi wacu muri Congo, Vidaste Ngabo.
Mu gihe hirya no hino mu mabarabara ndetse no mu masantere ya territoire ya Uvira, abakandida depite ku rwego rw'intara n'urwego rw'igihugu bakomeje ibikorwa byo kwiyamamaza ndetse no kwamamaza abakandida perezida kugira ngo bazabatore mu matora asigaje iminsi itatu kugira ngo abe. Kuri komisiyo y'igihugu ishinzwe amatora muri uyu mujyi ibo bakomeje ibikorwa byo guhugura abazahagararira amatora n'abazakoresha mu mashini y'itora ataroherezwa ku masite y'itora kugeza iyi saha, kandi ko hari aho bisaba gukora urugendo rw'iminsi ibiri n'amaguru kugira ngo bagere kuri amwe mu masite y'amatora ari muri iyi teritwari ya Uvira. Christian Masi ni umuyobozi wa komisiyo y'igihugu ishinzwe amatora muri iyi teritwari. Ati
chaguzi itakuwa tarehe 23 mwezi wa 12, tunajitayarisha kwa hiyo ndio maana tuko mu formation ya
amatora za tarehe 23 kwezi kwa 12. Niyo mpamvu turi muri formation y'abantu bazakora muri za biro z'amatora batangiye kuwa gatatu bakazayirangiza kuwa gatanu.
Siku ya 5 wataweza kumaliza formation yao.
Pierre Karubana, umukandida depite ku rwego rw'igihugu, avuga yuko ateye impungenge nuko amatora adashobora kuba tarehe 23 y'ukwezi kwa 12 umwaka wa 2018 kuko bimwe mu bikoresho hari bitaragera muri teritwari ya Uvira.
Dufite ikibazo cyane yuko hariya mu Jombo nka yo centre yacu ya circonscription
niho dufite abantu benshi cyane iyi problem ihari cyane nuko ibi bikoresho byose za machine n'ibindi byose bitarazamuka kandi ko turabona uko abantu base ni batabyiteguye cyane tutuzi dufite impungenge yuko ho banka report amatora ishobora kwigizwayo zenda ko turabona ko guverinoma itabyiteguye kandi guverinoma turabona yuko nta amafaranga yo bifite kubera yuko yari yavuze ngo organize election yonyine me none turabona yuko abakozi barabatuma badafite impembo bahemba ngo bazamuke baje guforma abandi bantu ya ruguru
mubona ko bigoranye kugira ngo ibikoresho mu minsi itatu bibe byashikiriye
biragoye cyane bana munyamakuru kubera yuko tubona yuko mu minsi itatu abarabyikoreza nka za generator zirafate umwanya amazutu n'amaza essence ibyo byose bigomba kuba bafite amafaranga ariko muri 3 jours turabona ko ni minsi mike cyane kugira ngo babigeze iriya
itakoze umuyobozi ushinzwe amatora muri territoire Christian Masi amari impungenge abakandida depute akavuga yuko amatora azaba ku cyumweru kuko bimwe mu bikoresho bari bategereje by'amatora byageze mu mujyi wa Bukavu kandi ko bazatangira kubyohereza mu masite y'itora ejo n'amaliste y'itora bakazayamanika kuri biro z'amatora ku cyumweru muri territoire ya Uvira yibarujemo abazatora 332,000 na 438 hari abaturage batangaza yuko bafite ikibazo cyo kuzatora kuko bataye amakarita y'itora kandi ko barimo basabwa gutanga amafaranga kugira ngo babakorere ikarita isimburi yatakaye uyu n'ibyiringiro ndakekwa umwe mu batakaje amakarita twasanze kuri sene
kibazo dufite iminsi itatu ngo twinjire mu matora ariko nta makarita dufite n'ubu ngubu turatonda bakadusaba amadekarasiyo tukagenda tukandikisha muri polisi nabo bakadusaba amafaranga 11,000 bamara kubiduha ni ahandi twatondara kuri sene tugasubirayo gucyo n'ubundi ntibagira icyo batumarira none ga nico kibazo dufite impungenge ni zose kuko ntitwotora bozira amakarita
mwomenye yuko uyu munsi saa 10 z'umugoroba abaturage benshi baturiye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bategereje ibiza kuva mu kiganiro Perezida wa Komisiyo y'Igihugu ishinzwe amatora muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Colonel Nanga aza kugirana n'abanyamakuru kubijanye n'amatora ateganyijwe ku cumweru Vedaste Ngabo kubwijwe rya Amerika Uvira mu ntara y'Amajyepfo
Banywanye bakunze bijwe rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda benshi muri mwe mudukurikira ku mirongo ya FM mu Rwanda no mu Burundi Mugiye mirongo ya FM yafite ikibazo mwakurikira ibiganiro byacu nko bisanzwe ku mirongo migufi yitwa short waves. Guhera saa 11 n'igice kugeza saa 2 za mu gitondo mwatwumvira ku mirongo migufi ikurikira. 27,325, 9,685, 9,815, 11,995. Guhera saa 10 kugeza saa 2 z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi 13,630, 15,460, 15,675, 12,530. Naho guhera saa 2 kugeza saa 4 z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi 640, 9,470, 1,070, 13,630. Nijwi rya Amerika ku mirongo migufi yitwa short waves. Tubashimiye kuba mwitabira ibiganiro byacu.
Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ikiganiro kiracari wanyu mu ntara dutandukira makuru avugwa mu mpunzi aho muzahungiye muzi z'abarundi ziba mu bisagara mu Rwanda zigiye guhabwa ikarata yo kwivuriza ko izwi nka mituweli ubushikiranganje bujejwe impunzi bugejeje kure kumvikana n'urwego rw'igihugu rujejwe ibyo kuvuzanya mu Rwanda kugira ngo iyo karata itangwe komite y'impunzi irashima intambwe igeze ko igasaba ko byonyaruka mugenzi wacu mu Rwanda Pierre Claver niyo nkuru atugire ku muriri w'ino nkuru
Vuba cyane impunzi z'abarundi ziba mu bisagara zizotangura kwivuriza ku ikarata mituweli nk'uko abanyarwanda bose bivuza Patrice Ntadohoka atwara komite y'impunzi ziba mu bisagara avuga ko ibiganiro bigeze ku gatsika nyuma kugira ngo hamenyekane iciciro cy'ubudehe canke classe sociale impunzi zoshigwamo hanyuma izo karata zigatangura gutangwa ivyo byiciro by'ubudehe nivyo bisanzwe birabigwa ko kugira ngo umunyarwanda ahabwe ikarata yo kwivuza ya mituweli nivyo rekana ingene umuntu yifise canke ari ntawo nikora Ntadohoka yizeye ko uyu mwaka udahera izo karata zitaraboneka
karata y'impunzi ya mituweli ibiganiro bigeze kure haheruka kuza n'umugwi uvuye ku cicaro ca Haseri Geneve twaraganiriye turukubiro vya Haseri turavugana aho bigeze no kuvuga yuko igisigaye nuko murazi yuko muri iki gihugu bakoresha ibintu bitanga ubude no kuvuga degree de vulnerability y'abavugo ntibarumvikana neza na leta icyiciro niko bavyita ngo ni cyiciro udushira mu no kuvuga baturire ama duhereze iyo karata mugabo byose byarategekanijwe nico cyonyine gisigaye nibaza ku mwanya wari wose bo bazoca badutkomoreza karata zo kwivuriza
mu kwezi kw'icumi guheze umushikiranganje ajeje ukibazo c'impunzi Jean d'Arc de Bonheur yari yijeje ko ibiganiro bigeze kure hamwe no rwego rw'igihugu rujeje ivyerekeye kuvuzanya
nacyo turimo turagikoraho kuko bisaba kugirana amasezerano hagati ya HCR na n'urwego rushinzwe ubwisungane mu kwivuza RSSB ni gahunda rero turimo kunoza gusa icyo mumenya nuko ari gahunda turimo dukoraho kandi biri no muri commitment z'igihugu cyacu tugomba kubikora
yamara no bukomite y'impunzi irashimye ngene basanzwe bavugwa nubwo iyo karata ya mituweli itaraboneka gusa iyo karata yoyo izo bifisa karusho kanini kuko bazovurirwa mu mavuriro menshi ashoboka mu gihugu cyose kandi bitarenze guca muri HCR kurondera igipapuro c'uruhusha bita transfer canke ngo bivurize mu ivuriro rya HCR na dohoka avuga ko abo bikunze kugora kwivuza arabahungiye mu bisagara byo hagati mu gihugu
mwego kwa muganga turakigwa neza gusa ikibazo kikihari nuko nk'abari mu ntara zitandukanye mu mijyi atari Kigali bafite ikibazo cy'uko amavuriro abegereye batabakira bateza kuza rero Kigali twarabisavye mugabo baratubwira bati nitworonka abakozi bakwiri ntara zose mudutahure ati mugabo umuntu aje tukamubwira icyo bita transfer aragenda bakamuvura n'icyo gihe rero umugwaza ahitamo kuza mu mujyi wa Kigali kwivuriro aha gutora iyo transfer uwo muntu bakamuvuza muri iyo ntara arimo mugabo uruhusha rwavuye nka niyo ni ntambwe kuko birumvikana ko bavuga bati ndushaguru nk'abakozi bakwiye igihugu cyose no kugerageza mukavyumvisha abagwayi impunzi bakagerageza bakaza kuri aha kubivuzi bwa kuko irase bakabahereza iyo transfer nuko bigenda gushika
iyo karata mituweli yo kwivuriza ko yerekeye impunzi ziba mu bisagara gusa kuko iziba mu makambi y'impunzi nka Mahama irimo abarundi barenga 158 basanzwe bitaweho 100% mu kuvuzwa Pierre Claver Niyonkuru Kigali ku bw'ijwi rya Amerika
Pierre Claver Niyonkuru arakinwe tukiri mu Rwanda badandaza impuzu zambaye zizwi ku izina rya caguwa bakora amasoko atandukanye mu karere ka Rusizi ni mu rurengerazuba bw'ico gihugu ntibavuga rumwe n'inzego z'ubutegetsi ku ngingo zitandukanye zibafatigwa uturo batanga bavuga yuko batangishwa imisoro babasanze mu isoko bakabaka impuzu baba bamaze gutangira ko ayo matagisi mu Rwanda bavuga imisoro mugenzi wacu mu Rwanda Temistocle Mutijima atubandanirize ino nkuru
Hashize imyaka irenga ibiri ubutegetsi bw'u Rwanda bufasha icyemezo cyo guhanika imisoro ku myenda n'inkweto byambawe bizwi nka caguwa mu gisa nko guca intege itumizwa ryabyo mu mahanga ni ingingo itaravuzweho rumwe haba imbere mu gihugu ndetse no ku ruhando mpuzamahanga na n'ubu hirya no hino mu gihugu rero haracyagaragara ibibazo bishingiye kuri ubwo bucuruzi bwa caguwa nko mu karere ka Rusizi mu burengerazuba bw'u Rwanda abakesha amara mu kubwo bucuruzi baravuga ko bakomeje kubangamirwa n'inzego z'ubutegetsi zibasanga mu masoko zikabambura ibyo bicuruzwa kandi baba basuze
harya badusanga nk'ari ya nyine aradukorera kubitara bakamanura imyenda yacu bakayitwara kandi twege buri kwezi baraza kadusoresha tugatanga n'ibihumbi 60 by'ipatante umwaka wese nimba bitemewe kuki tubisorera cyangwa nimba bitemewe batuzana ibyemewe aba aribyo ducuruza
nasoze natanze umusoro ara utanga umusoro hano dusora 5 ku kwezi bakaza bakabitwara nkabura hepfo na ruguru badusanga no mu isoko bagahambira byose bakagenda
abo bacuruzi bakorera mu masoko atandukanye muri Rusizi bavuga ko nibyo bacuruza ubutegetsi butabyemera butakabaye bukomeza kubasorisha kuko ari ukubateza igihombo
wenda ruko mwatuvugira nimba wenda se no mu isoko bitemewe kandi bakaza kudusoresha wenda mwavuga ati ni forode turajya tuza twitware duhombe ariko batadusoreshije urumva kuri amafaranga wamara kuriha mundi mwanyugatahira nani tiki nutwo wacuruje wenda batari baza kugufata kabura dusoze ugatarona nani igihumbi ufite cyo gutega
ubutegetsi bujya guca imyenda n'inkweto byacaguwa zimwe mu mpamvu bwashyiraga imbere harimo yo guteza imbere inganda zikorera imbere mu gihugu Nyamara bacuruzi bagaragaza ko nanubi bijyanye n'ibikorerwa mu Rwanda byakabaye bisimburizo caguwa bitabageraho aha muri Rusizi.
Batubwira ko Made in Rwanda ikora ariko twegwe kugira tubone imyenda yaho nimba bikorerwa Kigali ntago tubize. Ntago tubize ntago tubibone ni Rusizi twegwe.
Ako nategereje nimba yo Made in Rwanda izange nabuze n'amapantaro cyangwa amajipo cyangwa icyo cyaweze cyo nabonye ntarahira. Ni ibikapu ibyo nabonye Made in Rwanda.
Nahake bibonetse kandi abaguzi barakinubira ku biciro byabyo bihenze cyane ndetse bidahura n'amikoro ya benshi muri bo.
Ntago tunganya imbaraga cyangwa ubushobozi. Ubu niba mfite 500 yanjye njobora kuza hano nkabona umupira wo kugira ute kwambara. Hari ufite 5 cyangwa ari ufite bingahe nakabona buri muntu mu kiciro cye. Wende iyo myenda bayidukoreye nayo igiye ingana n'uko abantu bagiye banganya ubushobozi nabyo byadufasha murakoze.
Nanje gushaka umwenda wo kwambara ahangaha nazanye amafaranga 5,000 pe kandi imyenda ndayibonye ubu ndatashe. Mugiye nari kujya hari anagura ipantaro ntipantaro imwe nakugura ako nabasha kugura ipantaro ebyiri nkumva mwenda mwadukorera ubuvugizi kuri iki kintu kijyana na Made in Rwanda bajye bayisohora nyine iyo myenda iri ku giciro ku buryo buri wese yakwisangamo.
Icyakora inzego z'ubutegetsi muri Rusizi zo zirahakana ko abacuruzi bacaguwa bakorera mu masoko babamburwa ibicuruzwa byabo. Bwana Kayumba Efuremu yobora aka karere ati
ibyo navuga ko nakuri kurimo kuko imyenda dufata mu nzira tukayambura abanyirayo niba abandi bacururiza mu nzira babazunguzayi kubera ko nibo batarasoze ariko abandi bafite ibitanda bakora mu masoko baba banafite n'ibyangombwa aho bayiguriye uba ngo rwose umutekano wabo urarinzwe 100% kandi niyo dufata abandi babizererana hanze tuba tugira ngo turinde babandi binjije ibicuruzwa mu buryo bwemewe n'amategeko bakabangamirwa n'abandi babizana bitasoze kuko birumvikana bagurisha ku giciro gitoya noneho babandi basoze bakabora abakiriya abatarasoze bibyinyereje imisoro ugasanga nabo bari kuzamuka cyangwa se bari gucuruza cyane.
Kuva mu kwezi kwa 7/2016 nibwo ubutegetsi bw'u Rwanda bwafashe ingingo yo guca intege itumizwa n'icuruzwa rya caguwa aho imisoro yikubye inshuro zirenga 20. Zimwe mu mpamvu zashyizwe imbere zirimo izijyanye n'isuku ndetse n'ubuzima bw'abaturage ariko kandi hakabamo no guteza imbere inganda zikora ibyambarwa z'imbere mu gihugu no mu karere. Gusa kugeza ubizo ntizirashobora guhaza isoko haba mu bwinshi ndetse no mu bwiza bw'ibyo zikora ngo bijyane kandi n'ubushobozi bw'umuguzi. Iyi ngingo kandi yatumye u Rwanda ruhagarikwa mu masezerano yoroherezaga bimwe mu bicuruzwa byarwo ku isoko rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika azwi nk'aguwa mu ndimi z'amahanga. Abategetsi bavuga ko n'ubundi inyungu rwakuragamo zitagera kuri 1% by'ibyo rusanzwe rukorana n'icyo gihugu. Demistocre Mutijima, Ijwi rya Amerika mu burengerazuba bw'u Rwanda.
Bijya biranuga nuga kwa rivyo
eka nibihu
ngo nibihu akari na vyisomeye
ndakubwiye kwa tarivyo
nivyo
nivyo
eka sivyo
ehe dupingi
utangike
mupinga mupingi umvirize Ijwi rya Amerika irabeshutse ibihuha ikabaha inkuru y'imvaho.
Akajisho kumbuga ngurukana bumenyi. Inkuru ya cana canye ko cane kumbuga ngurukana bumenyi muri nondwi ijanye n'ingingo ya Leta y'u Burundi yo kugarabiro vy'igisata ca unukijejwe agateka kazi na muntu kuva iyo ngingo ifatwa ku itariki ya 5 kuno kwezi. Leta yagiye gutanga imvo nyamukuru ku munsi wa 6 indwi iheze mu kiganiro c'abavugizi b'inzego za Leta. Muvugizi wa Leta Prosper Ntagwamiye yasiguye ko ivyo biro bitagikenewe mu gihugu kubera hari inzego zijeje gucungera ivyereke ya teka kazi na muntu. Ico ciyumviro mbere agisange na Jean Baptiste baribonekeza umukuru mu rw'igihugu wigenga ugateka kazi na muntu ariko baharanira agateka kazi na muntu wemeza ko Leta yugaye ivyo biro yikeka ko bitanga amaraporo ayirega kwihonyangwa ry'agateka kazi na muntu. Mugenzi wacu i Nairobi Eroje Wirika neza niwe yaducishiriza amaso yiwe ku mbuga ngurukana bumenyi uno wa kane.
Ingingo yo kugarabiro vy'igisata ca unukijejwe agateka kazi na muntu mu Burundi yafashwe na Leta y'ico gihugu ku itariki ya 5 ku kwezi kwa 12. Umuvugizi w'ico gisata ku rwego mpuzamakungu Ravina Shamudasani yabwiye itangazamakuru ko baronse urwandiko rubasaba kugara yemeza ko ivyo biro yabajwe rwose n'iyo ngingo kuko vyifuza kubandanya imigenderanire n'u Burundi ariko yirinze kugira vyinshi abivuga ko asigura ko ari ikibazo c'inkora mutima. Eka na Leta y'u Burundi nta kinini yashimye kubishikirizako. Bukebwe umunsi yandikira ico gisata ko gitegerezwa gukubura meza ubushikanganji bw'imigenderanire y'u Burundi n'ayandi makungu bwatumye ko abamenyesha amakuru imbere yo kubabwira ko butaritegura neza bazobwirwa indi sango. Kuwa 6 w'indwi iheze umuvugizi wa Leta Prosper Ntagwamiye niho yasiguriye icatumye ngingo ifatwa. Yayivugiye mu kiganiro c'abavugizi b'inzego za Leta.
Ubu rero turafise ibwirizwa nshingiro, turafise inama nshingamateka,
bimwe byose byasabwa narusha byaragiye mu nzira umugujeje agataya kazi na muntu uriho umugujeje gukinga no kugwanyonya bwo kuriho umugwi ujeje kuvugana ukuri no kurekuranira uriho ubu rero leta y'u Burundi fata yuko ibyasabwa kugira ngo igihugu gikingira agateka kazi na muntu bikwiye ngira ndabere ku mutego uriho mugihe leta yosubira gusaba ngo ikigo cya ofisi nikigaruke ucumenga dusubiyemo u Burundi bwari mu 95 mwumve ko ibihe byatuma cya kigo kije gucukinga agataka kazi na muntu kiza mu Burundi byatuma kihaba bitakiriho.
Pacifique ninahazwe umukuru w'ishyirahamwe Fokode asa n'uwari yiteze iyo ngingo
biri mu rukurikirane rw'imigenderanire yagiye iratosekara bikomeye kuva mu mwaka w'2015 kubera ko icyo gisata cya ONU cyagumye gifasha mu gutohoza ibijyanye n'ingene agataya kazi na muntu kariko karahungabana ngaho mu Burundi binatuma rero leta y'u Burundi itera ishavura gose kubera ko icyo gisata cyashyira ahabona ibyo leta yipfuza kunyegeza kandi undura rero n'igihe hashyizweho imigwi y'ugutohoza ku mabi ariko arakogwa mu Burundi uko raporo zigaragara sohoka niko ya migenderanire igendera ba mibi cyane mu gihe u Burundi bwankiye abagize iyo migwi kuza mu gihugu kwitohoreza leta y'u Burundi cyayikeka ko nk'ibyo biro biba biri mu gihugu ari byo bifasha ingene iyo migwi imenya ibiba biriko birakogwa ubuho rero bakanatinya ko ibyo biro naho byari bisereye bigifisa abantu bake byashobora gufasha nka sentare mpuzamakungu nayo mu matohoza yoba iri kwirakora
nini nahazwa natanga n'indi mvo yibazatumye leta ivavanura n'ico gisata
ikintu nyamukuru ivyo biro bizira bizira ko ari igisho gigenga ry'amakungu ku mabi ariko arakogwa mu gihugu cy'u Burundi naye ivyo kuvuga byo ngo nuko inzego ziraba ivyo gataya kazi na muntu zose zamaze gushigwaho mu Burundi ivyo ntacho bivuze ntiyahambaye inzego hahambaye uko agataya kazi na muntu gatera gatera imbere ningene izo nzego ziba zihari zishobora kuvuga vy'ukuri ibiba biriko birakogwa murabona ko nk'umugwi w'igihugu urahije gataya kazi na muntu ari wo wakoze cyane ico gikogwa ariko numugwi atagakira ufise mu makungu kuko wigenza wabonetse cyane cyane nk'igisata cya leta ahandi ho ukamenga ahubwo begereye n'umugambwe CNDD kubuga ibyo bavuga ibyo bakora bitera byegeranye n'ibyo leta iri kuvuga bakaboneka nk'abatera bahishira amabi akomeye cyane leta y'u Burundi biri kurakora mu guhonyora agateka k'abarundi
umukuru wa CNDH Jean Baptiste baribonekeza nawe nyene ku munsi wa gatandatu yagize cyashikiriza
n'ikigo gifite ihangiro byo gufashanya n'ibihugu ico bita assistance technique no kuvuga kunganira ibihugu bifite ibibazo mu gihe ico gihugu cyabisavye kijya kigo cagiyeho mu gihe igihugu cari mu ntambara ubu naho ntituri mu ntambara kija mu bihugu bifite ibibazo bikomeye aha mu Burundi naho muri kano kanya nta bibazo bikomeye dufise bitunanira kijya kigo cararanguye amabanga yacu cyarahejeje turibaza yuko atakamaro cyogira ngaha mu Burundi narijya igihugu turavyo kuno cyifashe mu mpande zose z'ubuzima bw'igihugu turabona ko kimeze neza ntagenzurwa mpuzamakungu rikenewe
kurubuga ngo rukana bumenyi batari bake berekanye ibyo bagona duhere kuri uyu yagira ati na Amerika yari isokoye muri ico gisata kuko yabonye atakamaro kacu mu Burundi ahubwo hari hararengeranye kucugara ubuna bati birahambaye kuri mwebwe mwitwaza agateka kazi na muntu kugira musambe buri gihugu tubandanize kuri uyu yanditse avuga ati ha 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 ninda zohungukira canke ngo hahombere ubuna basa n'uwica umurya ati ahubwo iyo abahushura abo bahagarariye agateka kazi na muntu nivyo byari kubasawa ubuna bati umunsi hugawe ibiro vya ONU ejo ni imbibe isumba vyose itabara u Burundi ubumwe bwa Buraya na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bamenyesheje ko batewe umutima uhagaze n'iyugarwa ry'ivyo biro vy'igisata ca ONU kijeje wataye akazi na muntu mu Burundi eroje uri ka neza Nairobi ijwi rya Amerika
Radio ijwi rya Amerika yabaye isubizo cacu Radio America,
Akoze Eloge Wirikaneza kuri iyo nkuru yavuzwe cyane ku mbuga ngurukana bumenyi muri nonzwi nonga hariyo duce dusozerera ikiganiro cacu wanyu mu ntara cuno munsi nshuti bakunze mwakenuye kutwumviriza yakoze Magdile Adero yegeranije amajwi hamwe na ingenieur Joe amufashije muhinga bw'ivyuma nanje Diane nahazi twari kumwe tuzongere ejo nkaho twahereye
America. Radio Ijwi America. Yabaye isubizo cyacu. Radio Ijwi America. Yo. Yabaye isubizo cyacu. Mu guterera igihugu cy'u Burundi. Yabaye isubizo cyacu.